Yagamukenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance. Ikiganiro yagamukenyezi mugikurikira kandi kibiriraho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook rwa Radio Inzamba.
Yagamukenyezi
turi kwigenekerezo rya 2024 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Ikiganiro ni yagamukenyezi turunani rwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jewe nyene Beroncile Neninajwe umumenyesha makuru wa Radio Inzamba mfatikanije na Olivia Gakima umumenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Beroncile. Mu gihe bucangwa makunga himbaza umunsi wahariwe kurandurana imizi amabakorerwa abakenyezi uhimbazwa uko umwaka utashe kwigenekezo rya 2025 munyonyo twashimye kuganira ku byerekeye uwo munsi mukuru.
Ego cyane Olivia, ni nacho gituma muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'abatumire bacu abo nabo n'umushingwa manza Jean d'Arc Zaninyana hamwe na Professeur Paul Nkunzimana umuhinga mubijanye n'imibano n'imico muhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na Jospin Nduwimana.
Ego cyane urakoze Belancile. None uwo munsi kubatawuzi kubatabizi wowe washinzwe bafatiye kuki?
Ego cyane Olivia, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 981 igenekerezo rya 2025 munyonyo aho abakenyezi batatu bavukana aribo Patria Minerva na Maria Teresa Mirabal baharanira amahoro n'agateka k'umukenyezi mu gihugu cya Republique Dominicaine. Tabonwa neza cyane n'ubutegetsi bw'ico gihe bwari burongowe na Rafael Trujillo bishwe ubwo gashinyaguro ku itegeko ry'uwo mukuru w'igihugu uwo yatwaye ico gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'93 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'961. Ico kikaba arico catumye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'999 ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bishinga itariki ya 25 munyonyo ku munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Rero Olivia, ico rero nico catumye abo bakenyezi gihe bagandagurwa kuko baharaniye agateka ku mukenyezi kandi barakenyezi batatu bavukana. Nico niyo nkomoko rero iyo tariki ya 25 munyonyo.
Urakoze cyane Belancile. Murumva rero ko uwo munsi mpuzamakungu maze imyaka 21 uhimbazwa ubu mu nkundire twumvirize kano karirimbo akanya gato hama tubandaye na kino kiganiro cacu yagamukenyezi.
Baganiriye na sogokuru, baganiriye na nyogokuru, n'umurundi kazi n'uwo gusaba, n'umurundi kazi n'uwo gukuya, n'umurundi kazi n'uwo gusaka, n'umurundi kazi n'uwo gusa n'uwo kuvoma. Niyibambe we sogokuru, niyibambe we nyogokuru, niyibambe we sije busa. Arima kakare di bondo,
none hajya Olivia, burya amabi akorerwa abakenyezi n'ayahe bayahisiguriye?
Belancile, reka ibyo tubibaza umutumire wacu ari we mushingwa maza Jean d'Arc Nzaninyana arabitugira bituganirira neza
abi akorerwa abakenyezi niho hotegwa irya ryo ryose rishingiye ku gitsina riza rihonyanga agateza kazi na mukenyezi mu kubagura kumufata ku nguvu n'ayandi mabi akorerwa uyu mukenyezi bikongera bikagira ingaruka mbi ku magara yuwo mukenyezi mu buryo budasanzwe. Igitabo mpanabyaha c'u Burundi kirakingira umukenyezi mu buryo budasanzwe kuri ayo mabi menshi amushikira. Hano twovuga mu gutanga insiguro ku byaha bimwe na bimwe bikorerwa abo bakenyezi. Akarabizi mutanga nuko igitabo mpanabyaha gitanga insiguro ku ijambo canke ku mabi bita gufata ku nguvu, gukorerwa ihohoterwa riteye isoni n'ibindi n'ibindi. Ica kabiri ni uko ico gitabo mpanabyaha nyene cungira kikaza kirerekana amabi afise ico nokwita amazina y'umwihariko, aho twovuga nk'ivyaha bimwe twumva bavuga ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushiramwo igice cerekeye ihohoterwa rikorerwa mu ngo n'ibindi n'ibindi.
None sha urivya mu mategeko y'i Burundi hari ingingo zoba zirimwo zikingira abakenyezi zikanahana wese yoba ahunyanza agateka ka
urazi Belancile. Nivyo nyene reka Maître Jean d'Arc arabitwiganira ahavuga n'ingingo zivugwa neza neza mu gitabo mpanabyaha c'u Burundi n'ibihano bitegekanijwe.
Umana vyaha zimirimwe akarongo 27 ryo ku itariki 29 Katarama 2017 mu ngingo yayo y'amajana 558 irahanisha umunyororo w'imyaka 3 kugeza kuri 5 n'ihadabu y'amafaranga 50,000 y'amarundi wese yakoreye umukenyezi bimukwita ihohoterwa ry'umungu violence domestique. Ikindi naco nuko muri ico gitabo nyene mpanavyaha mu ngingo yayo y'ijana na 198 agace 7 mbese n'ayakurikira, ico gitabo mpanavyaha kirafata ivyaha vyo gufata ku nguvu, gusambanisha abigeme ku nguvu mbese n'abagabo ku gahato, gutwaza inda abagore ku gahato cankwa ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifise uburemere bugereranywa n'ivyaha vya jenoside n'ivyaha bikorerwa mu gihe c'intambara. Ivyo vyaha rero bigahanwa n'umunyororo w'ubuzi wo guherayo ubuzima bwose.
Ganiyo ni yaga mukenyezi Olivia turabandanya tuyaga kubijanye namabi akuregwa abakenyezi.
None Belancile wewe nk'umukenyezi urubatse wanzi imyaka wubatse bega iyo usanga umugabo wawe imyaka 12 imagine uzikurambe
n'abantu.
urumva
uyu mwana twiza 15 niyo nzovuga ngo ndaranze
uyu yano n'ubu kugeza ubu afite uko nko mu mwaka wa mbere uko mpara numva abantu bavuga ko mu mwaka wa mbere ari ho bibona umwaka wa mbere inyuma
y'uyu mwana ndabwira ga orije ntadivana ndida kubitanya mahembe
ariko hariyo nyine
nga urashindiriye
hariyo izitaza n'amahembe gushakaza n'amafuwe n'ibiti byose nko kuri epoke ya cyane
kandi tugira imana dusine na education izagiye education kirundi nziza cyane yego
ariko ari ibyo bavuga none ngo niko zubakwa none yusanga umugabo ari kintu cy'igisigo kikukubita wari wava uzuraza wisize gukaza gukaza wisize
cyane ngo
utange cyo boro boro kisiga ngo nitumenye
ko Olivia ndakumenyesheje ko asha no yagayaga amabindu asha freshere za yose hama bambajije nk'ijisho ritukuye nkaca mvuga nti aha nakasazi kamwe mu jisho canke
uruguye mu ngazi yareka kumbira ko wose nkwaje wadaye ikare wo haguma kwe
nasha
yambwiza uko ni
no haguma hama kindi naco urashaka kuvuga ati ni gikoko canke iki mugabo banza kuraba nawe ukaraba wowe muri kumwe mbega uyu muntu niko yama canke vyavuye kuki ni waduke kenshi hari abashaka kubaca bikompara nuko bagashaka kwigereranya ni nanaka nanaka ngo iyo musanze ari igikoko nje wumva icyo nakora ndumudamu tuvuge bishikiye nyine ngasanga arankwise ikofu umunsi wa mbere yindi tama akira kubita ama asiyo kandi ubwa kabiri cansinzira nkayengera nkajisinzira mfunze ijisho rimwe turi mu gitanda sawa sawa nije nomenye ico nkora nije nomenye ico nkora no kwitwa umunsi wa mbere mugabo
kabiri ariko je mpora nibaza none umugabo yoba yaduka none gutya akaguhindukana canke umuntu aba yarabonye udusinya kandi tumenyetse buru buru yuko umuntu ashobora kuba ashobora kuba ari umuntu akankama agira gute ukubita
ashaka kwiyobeka ko
bikamariye no muri fiansa ye
mutse nyene niho biyorobeka
kikuresha
ari fisi freshe
umuntu ntamenye nakakuru mbega no kumuntu
nakubwira iri mu rukundo mbere gice bitagi mu rukundo
ndaruguyemo ndaruguyemo
nakibona
no ubikubwira byanga kavuga ko baramubeshe baramubeshera yo
niyo twapfiri yo fet niyo twapfiri abakobwa
badamu ivyorosha ariko
none hanugwa twabwiye
cyane cyane je bona kijya kintu cy'ikirundi bari bavuga meme le mama la sangazi kagenda kwabwira
rero hajya ico bashatse kuvuga nuko tadura uravuga ibiza mu
kosho aha okay
suva ngo uyankwisi no munsi
yego
uci ni rukanga muhira
oya
hajya nuko hajya nuko nabafyiri uri kurabagira ugaca babaye stable ukirafite bien sûr ça vient quand vous dites na kubiswa na gidiki muri umwanya ntashobora kugira confiance mu gawa urugo rwanyu donc rutanguye kwinuga mu gabo gasanga nta estime bakimubwirira umva na uri kuramwararaza rero hajya kugira ati niko zubakwa ni donc ibiba muri n'ico cumba none intimite n'uzura byararaza byo uko rero ni yoba yagukubise aho munyuka dusanga gusashye kigongo
none ariko gabelancire nkaho rega hari umuntu donc baramubwiye niko zuba kwa yaravyumvise nuko yakuza byumva dayere arashobora ko ari n'umuntu umukobwa yakuze abona mama biwa kubitwa muhira dayere
kenshi rero abakobwa bakuze babona ababyeyi babakubitwa usanga ari abakobwa adashobora kwemera yuko umugabo
yibakubita rega nkuko niyomba nibaza rega uyu munsi arabukubise ikofi ejo azokubita ikibando hirya y'ejo azoba afise igisho
ivyo nivyo
rero urabibona ugasanga uri
kubikora nakubwiye nti aho yise ikofi umunsi wa mbere ndamuha n'inta
kugira giremo rimwe
na rimwe drodro
ego
kandi nguma nere kwa atiba zani vyo ndivyo umuntu wa mbere
eh akagira
bon nakaje
n'ukuntu afata n'ukuntu yemera no kugira gute
oya atiba ngo amwe mereye wazokomandara guhonda
uko yishaki
umva nawe ucengera ajyamba ugasigam funze gisho
rimwe
irindi rimuramara rimurereka ko
n'abatumenye
icukora
rero urabishye
rero ndanje ndaguhindukira ico kibazo
ngo yiri kuradakimba
sahaje nawe ijambo niko zubaka uryumva mwo gute
cyari rababaje vraiment niko zubakwa kuko urumva hari gihe umuntu azokwirotruva ageze kuja guhamba umukobwa wiwe umwishwa wiwe umufengeza na wiwe kandi yari yaramwiganiriye cyane akamwereka yuko byo kuri ari ikintu kitagenda neza atamerewe neza ataruraniwe mu rugo arimo naha taba yabivuze hari umuntu ari umwana wareze uramumenya kamwe uramumenya ukabona cyane umukobwa wanje ntagitwenga ntagize gute basha niki kiki mu bibere nabi kandi ugasanga ni n'umuntu atakibazo uwo ubona c'amafaranga cyo bagihari ngo kugira ngo yabuze cyajya ngo mu rugo abana babuze amahera y'ishure cyangwa iki tana abana baraza ukibaza ukuntu muri uwo mwaka wa mbere abantu bakiri shoshosho bagomba kuba ari shoshosho mu munezero gusa
Nyeje nje bwo ntake tsoguhenda mwaka wa mbere wa mariage uragoye
ariko nyine nengo niho umuntu abimenya yo
umenya kandi naho umenya na madefo yi na makadi mwaka wa mbere mu mucigana mugihe ugasanga umwe wese ashaka kugurikiza tendi eva imwe yahoramo wa muri babiri umva rero hacaba mu mwaca seda
buhuru buhuru nyine mugenda mu
barasa mwigana mwigana gushika ugasanga ya myaka irarenze
kandi byoroshye
none we nuko zuba kuzoyemera
cyaje bonye rero ko imana ibimbona kabisa naha tuko turavugana imbona ndabyizera cyane imenya yuko jewe nzona anaduye n'ukuboko gutya cyemaguruka ngende ngende nimba
umunsi wa mbere akavuye
mbega ahubwo nakankamye ijwi akariduza nukuri je no mwibutsa
ni kamana nyako bagaba barundi ariko bavuga
ari bagomba kwiga rero gutekana kuko ndabona hari abantu babivaza ngo gushwana ni umuntu avyumva ne alors que wewe ni wamvugisha buro buro uri kwamvugisha uri pose ari namakosa nakoze nyene nkayemera nanje ndaya naye bonye petete nka bandi ko ndihagara ko nanka no kuza kubwira ati
pardon igihe nibaze kubwira ko agize ko tutagira akoze
iryo rero nanje sinshobora kugemera nubu uye mbega nkiri umukobwa sinemera ibintu bya Jean
ariko umukobwa ntacho birundi
Jean ibintu byatakarenga
ariko umukobwa amanyama bari yose
hari ukuntu kanemera ima bilance umuntu umahura mukuze uyu muntu n'ukuri na mama wawe na papa batagukubise urabona abatwumviriza baraza twihanganira ariko n'umupapa umupapa yakubyaye n'ukuri iyo umukobwa amaze kusonga mabere ntiyemerewe kugukubita ntana kimwe nimba gukankamira gukankamira niba ari ugukubita araza kuba ari mama wari ku papa ntageza ntivyemewe none nkubu yo mu type mwamenya nyakuze ego mwese mu kuze ari macha tambo mwite ego komana yari yo
bagi uko ga Olivia umisi heze hari bonekeje umugore yishwe n'umugabo wiwe mu gihosha mwimeriya Bujumbura atari kera kicumi n'icyenda z'ukwezi kwa Munyonego ahandi naho hakamenyekana wundi mugore yishwe n'umugabo wiwe mu ntara ya Kirundo na Cibitoke urumva ko biteye isoni biteye ubwoba
none mbere asire byose bimanyane turaho turavugana none ibyo byose ko biba bidatuzwa ni kubera iki abo bakenyezi naho tutazi ibiharuro byabamaze guhitanwa canke gusinzikariza ubuzima ubuzima muri ubwo buryo kuko bagikorerwa mabi nkayo cyane cyane biturutse ku batandukanye babo
yego none Olivier reka ico kibazo professeur Paul Nzimana acishure yanonosoye ibyigwa bijanye n'imibano n'imico aratubwira ko kimwe mu mvuzi bituma harimo ukudahana ubwicanyi
ari yaje nivyo hariho usanga umugabo wese umugore cyangwa umugore wese umugabo ubwa mbere hoho ico biva ko nuko hariho ibintu igihe nguvu nguvu gushwana gushika aho bagashika nuko abantu bashobora kwicwa rimwe na rimwe hari igihe ngo yishe umuntu usanga yishe umugore wiwe cyane yishe umugabo wiwe usanga yamwisha atafise tuvuge intumbero atashaka kwica mutandukanye wiwe ikindi nacyo umuntu yovuga ni uko iyo usanga ari ibintu usanga byarisanzwe bihari ko hari mu kutumvikana ku kindi cyane kiriya mubeke ubuzima bwo mu rugo cyane mu migenzanire yabo hagati y'umugabo n'umugore ashobora kuba nk'ibintu byo gupfuha ashobora kuba nk'ibintu byo kutabona neza kumwe zeke ubuzima bw'umuryango umuntu yovyiga aravye ibintu byagendagenda muri urwo rugo imvo musanga ari zimwe muri ubwo bwicanyi ikindi naco rero umuntu yovuga imvo nyamukuru cyane cyane iyo igihugu kimeze nabi iyo igihugu cyo cyasambuka kandi mu gihugu usanga ataguhana ubwicanyi umva rero nkaho bayine kwica abantu bica umugore cyangwa kwica umugabo usanga bibakorera yuko mu gihugu nk'ubwicanyi bwabaye akamenyero
urazi Belansi jewe numvirije ibyo Professor Paul Nkunzimana avuga jewe cyambona ko amfite nko mu Burundi tugira ikibazo yuko ntituroha by'ukuri abo twitura urabona nko mu bihugu biteye imbere ibyo hanze bya Buraya haba hariyo nk'amasantre umugore ashobora kuba agize inguvu afite zo guhaguruka akagenda akitura umuntu ku bibazo ariko arahura navyo mu rugo akaba afise abantu bashobora kumwakira bakamuganiriza bakamutuma nyina asubiza icyizere yuko afite ubuzima bwiwe ntibugihungabanye biki
ariko yagira araruka
ariko nk'ibyo mu Burundi ko bitaba bihari uko kudahana wa mugabo nk'ubu urabona ikutse aba naho baba bamufunze wewe wagize imana ukaba utarapfa baramufunze ejo kazona baramurekuye ndumva ntumenya akwa bon umuntu arinda yitwarira iki yagira gute turakeneye yo assistance bikamenye
fo kwiyumvira naho societe turimo
Burundi
urumudamu kuba ngo kuja kuvuga ibyo mu rugo cyane cyane guhera vuga ibyabaye mu cumba baca kwita ikivume barakwararaza ugasanga bya bintu byahindukiye iwawe kandi ari wowe wahohote ari wowe wakore wamaze
wo bogira ngo niwabitumye none wabitumye
mugore abavyore n'umugabo
w'ingo niwe wewe bujya bambaye nabi ngo no warugize gute ngega
ngo ivyo birabaho
kandi bijya n'ibyo
bihari cyane kandi umugabo wawe ivyo rero n'ibyo bintu abarundi kazi dukwiye kubaho
guhindura iyo byo
tukabishyira habona muko gari umudamu akavuga ibyamushikiye kugira ngo no mu mutima
haruhuke
yego hama kuvuga yose si kuyamara naha tugino kiganiro cyacu niho gihereye kigarukiye ngaha mboneho akajyo ko gushimira abaterereye nabo akabari umushingwa manza Jean d'Arc Zaninyana hamwe na Professor Paul Nkunzimana umuhinga mu bijanye n'imibano n'imico
nanje sinoreka gushimira namwe mwese mwari ko munadutega yompi shimire kandi na Justin Uwimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance mukama gishikirijwe na jewe nyene Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance fatikanije na Belancile nini nazwe umenyesha makuru wa Radio Inzamba naho buta
cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance.